iradio ijwi d'amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye gushikiriza abana mugenzi wacu Abeliza Bigirimana.
Urakoze Frederic, turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Indege ya mbere yari gukura abimukira ba mbere mu Bwongereza ikabajyana mu Rwanda yarasibijwe ejo ku munsi wa kabiri ku munota wa nyuma. Igitekerezo cya mbere cy'abari kuza ni indege ya mbere cyavuye ku ijana na 30 kigabanywa gushika ku ndwi ejo ku wa kabiri, hanyuma ku munota wa nyuma nta n'umwe yemerewe kurira indege kubwingingo yafashwe na sentare ya Buraya ijejwe agateka kazi na muntu. Sentare ya Buraya agateka ka muntu ivuga ko atacemeza kihari cyakazoza ka ubimukira mu bijyanye n'amategeko mu gihe bazoba bari mu Rwanda. Iyi ngingo ije guca inkokora leta y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, inyuma yaho umushikiranganje wiwe w'imigendranire Liz Truss ashimangiye ko uko bigenda kose nabake babwirizwa kuja mu Rwanda. Iyi sentare ifite icyicaro muri Strasbourg mu Faransa yafashe ingingo yihuta yo kubuza ko umugabo w'umunyayirake asubizwa muri Irake kuko ashobora kuborezwa igufa. Yasabye kurindira gushika amasentare yo mu Bwongereza afashe ingingo ya nyuma mu bijyanye n'amategeko mu kwezi kw'indwi kuza. Kea Kale ni ishyirahamwe ry'abagira neza rikorana n'impunzi mu Bwongereza, Ubufaransa no mu Bubiligi ryavuze ko iyi ngingo ishobora gufatwa no kuraba bandi bimukira bateguwe gutwagwa mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yari yamirije kure abanegura u Rwanda ko atari igihugu gikwiye kwimurigwamo abo bimukira kuko runegurwa ko rutubahiriza agateka kazi na muntu. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bari bajije nimba kuzana abo bimukira ari ingingo ibereye bivanye n'igitigiri kinini cy'urwaruka rushomereye mu Rwanda. Muri abo banyepolitike Madamu Victoire Ingabire n'umukuru w'umugambwe Darfa Umurinzi.
Ngeze nibwo navuze nibwo burimo kwicara amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi, ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku Rwanda. U Rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza. Iminsi ya mbere nibyo Bwongereza buzatanga amafaranga, nyuma y'imyaka itanu igihe Ubwongereza baza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute? Kuvuga ngo tuzabaha akazi njye mvuga ko ari ukwirarira kuko tuzi ko dufite ikibazo cy'uko nta mirimo ihari n'urubyiruko rwacu rufite ikibazo cyo kubona akazi.
Muri Afrika kandi Somalia yagiriza Kenya kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyayo inyuma yo gutumira intumwa y'intara iyo nkoye Somaliland ejo ku wa kabiri mu mubonano i Nairobi. Ambasade ya Somalia i Nairobi yavuze ko ambasaderi wa Somalia Mohamud Ahmed Nur yaciye asohoka ahari ko harabera iyo nama kubera yatumiwemo intumwa ya Somaliland. Ibi bibaye haheze iminsi perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yitabiriye ibirori byo kwimika perezida mushasha aheruka gutorwa muri Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ni mu gihe ibyo bihugu bihitiye bitarabana ryiza mu migenderanire. Somalia yahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na Kenya mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2020 inyuma yaho Kenya yakiriye abategetsi ba Somaliland ariko mu nyuma barumvikanye kunagura imigenderanire mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Ntacyo abategetsi ba Kenya baravuga kuri ibyo byavuzwe na Somalia ejo ku munsi wa kabiri. Muri Afrika kandi muri Mali umusirikare arongoye Mali Assimi Goita ejo kuwa kabiri yarakiriye intumwa idasanzwe ya Perezida Joe Biden ijejwe ibibazo by'abafashwe nk'imbohe Roger Carlson. Ni mu gihe abanyamerika babiri bakigizwe imbohe mu karere ka Sahel. Nta makuru yatanzwe ku byavuzwe muri uyu mubonano hagati yabo bategetsi babiri. Jeffrey Wodk yakora ni ishyirahamwe ry'abagira neza yakorana n'abanyagihugu mu kigwati cha Abalake muri Nigeri igihe yanyuruzwa ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'icumi 2016. Amakuru ava mu bajeje umutekano muri Nigeri avuga ko yoba yaciye atwagwa mu gihugu kibanyi cha Mali. Mubikira nawe Swelen Tenson w'imyaka 83 wo mu muryango w'aba Marianite yanyurujwe n'abitwaje ibigwanisho mu kwezi kwa kane 2022 kuri paruwasi Katolika y'Yalgo ni mu buraruko bwa Burkina Faso. Nta numwe yiyemereye ko yamunyuruje. Abandi banyamahanga banyurujwe muri mu karere ka Sahel barimo abava mu Budagi, Australia, Ubutaliyano, Romania hamwe na Togo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushuhe burenze urugero bwaragaragaye mu bice byo hagati n'uburengero ndetse no mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bwageze kuri dogere zirenga ijana i Chicago muri Leta ya Illinois. Ibisagara byabangamiwe kuruta ibindi byashikanye dogere ijana zitanu Fahrenheit, no kuvuga dogere zirenga 40 za Celsius. Abanyagihugu basabwe kuguma mu mazu yabo kugira ntibahure n'ingaruka mbi zijyanye n'ubwo bushuhe bishobora gutuma amagara yabo ahungabana. Ubushuhe bwatanguriwe n'imiyaga y'ibihuhusi hamwe n'imvura nyinshi muri ibyo bice bibangamiwe kuruta ibindi aho hari ku munsi wa mbere. Abantu barenga 400,000 bamaze umuhingamo w'ejo kwa kabiri batagira umuyaga nkuba.
Aloyiza Bigirimana, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino udushikirije. Murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamanye na i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turi kandi no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio.com radio yacu vowa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook vowa radio yacu.
Ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhikire ku Rwanda. U Rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi, kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza. Iminsi ya mbere nibyo Bwongereza buzatanga amafaranga, nyuma y'imyaka itanu igihe Ubwongereza baza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute?
Uyu ni Victoire Ingabire yarongoye umugambwe Dalpha Umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Umukuru wa komisiyo ijejwe imigendanire n'amakungu muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyamiriza icyo yise inyifato y'u Rwanda mu gufasha umurwi witwaje ibigwanisho wa M23. Hido ni ideo y'amakuru imukanya ntihagire amuja. Amakuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Umukuru w'umurwi ujejwe ingendanire n'amakungu muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyamiriza icyo yise inyifato y'u Rwanda mu gufasha umurwi witwaje ibigwanisho wa M23. Senateur Robert Menendez abicishije ku rubuga rwa Twitter yasabye isi yose guhuriza hamwe mu kwiyamiriza icyo gikorwa. Temistocle Mukijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Muri inyandiko ye ngufi kuri Twitter, Senateri Robert Menendez aravugamo ko inkunga u Rwanda rurimo gutera umutwe wa M23 ugaba ibitero ku basivile, ku basirikare ba Loni bashinzwe kubungabunga amahoro no ku gisirikare cya Congo FRDC mu burasirazuba bwa Congo idakwiye kwihanganirwa. Senateri Menendez agasaba ibiro by'uhagarariye Amerika muri Loni, ubuyobozi bwa MONUSCO ndetse n'ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika gukora iperereza ryihutirwa kuri icyo kibazo no gukurikirana ababifitemo uruhare. Ku rundi ruhande ariko, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro yamaganye ibivugwa na Senateri Robert Menendez ahubwo amushinja kubogama. Madamu Makoro nawe abinyujije kuri Twitter yavuze ko kwihutira gufata uruhande vuba gutya bitiza umurinda amakimbirane n'umwuka mubi, ahubwo ko ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku bibera mu burasirazuba bwa Congo ariwo musanzu ukenewe mu gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Uku guterana amagambo kuri Twitter hagati y'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda na Senateri Robert Menendez ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika bije bikurikira ifatwa ry'umujyi wa Bonagana bikozwe n'abarwanyi ba M23. Mwitangazo ry'igisirikare cya Congo FRDC ryavugaga kwifatwa rya Bunagana ryasomwe na General Ekenga Sylvain umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru ubiyobowe mu buryo bwa gisirikare Congo yongeye kwiko mu Rwanda kwari rwo rwafasha umujyi wa Bunagana.
Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés,
nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kwabo gifasha gisirikare cy'u Rwanda kuri inshuro cyafasha umwanzuro wo kuvogera mipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu kigarurira umujyi wo ku mupaka wa Bunagana kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2022 ahagana saa moya za mu gitondo. Ibyo bikaba bigize igitero kitari cya mbere bagabye kuri Congo. Ku bw'ibyo igisirikare cya Congo kizemera ingaruka zose bisaba mu kurengera igihugu.
Nyuma y'aho iri tangazo risohokeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, igisirikare cy'u Rwanda nacyo cyasohoye itangazo rigufi mu nteruro rimwe rigira riti: igisirikare cy'u Rwanda kiramenyesha abaturage bose ko ubusugire n'umutekano by'abanyarwanda cyo kimwe no kutavogerwa k'ubutaka bw'u Rwanda birinzwe, kandi RDF izakomeza gukora ibishoboka ku buryo ibitero byambukiranye imipaka bigabwa ku butaka bw'u Rwanda bihagarara. Hagati aho umutwe wa M23 wo uhakana ibyo kubufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ugashinja igisirikare cya leta ya Congo FRDC kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR n'indi mitwe y'imbere mu gihugu mu kugabaho ibitero. Mu itangazo zasohoye kuri uyu wa mbere zigamba ko arizo zigenzura umujyi wa Bunagana, inyeshyamba za M23 zatangaje ko zidafite intego yo kugira ibice zigarurira ku byakozwe byari mu rwego rwo kwirwanaho mu gukumira ibitero by'ingabo za leta. Muri iryo tangazo M23 ikaba yasabye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi gusubira ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'amakimbirane byo mu burasirazuba bwa Congo. Icyakora leta ya Congo yamaze gutangaza M23 nk'umutwe w'iterabwoba, ndetse ko nta biganiro ishobora kongera kugirana nawo. Kuva ibitero bya M23 byubuye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo mu burengerazuba Congo. Impande zombi zishinjanya gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande, ndetse buri gihugu kigashinja ikindi kurasa ibisasu bya bombe ku butaka bw'ikindi.
Dukubitire mu Burundi aho mu gisagara ca Bujumbura ejo ku munsi wa kabiri hatanguye inama iminsi ibiri ihuza ibihugu bihurikiye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Iyo nama ni iyo kurabira hamwe uko ikibazo cy'amahoro n'umutekano cyifashe muri ako karere. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Desire Hatunimana ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo nama iri kurabera mu gisagara cya Bujumbura yitabiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi, iz'u Rwanda, iza Uganda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abahuza bikorwa baturutse mu bihugu 12 bigize iryo shyirahamwe rya CIRGL. Leta y'u Burundi yakiriye iyo nama imenyesha ko muri rusange amahoro n'umutekano bihari, bakizera ko n'ahari ibibazo by'umutekano bizoterwa umuti vuba. Bernard Nahiraja ahagarariye iryo shyirahamwe mu Burundi akamenyesha ko iyo nama y'iminsi ibiri abayigize bazorabira hamwe ku kibazo cy'amahoro n'umutekano cifashe mu bihugu bigize iryo shyirahamwe. Bernard Nahiraja yamenyesheje ko naho bitameze neza muri kino gihe muri kano karere bazobitorera umuti. Amenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko atamutekano ataterambere rishoboka.
Nubwo mwokumva yuko hirya no hino hari ikintu kitameze neza, ariko igikuru nuko ari intumbero n'ihangiro yuko abansi cyangwa abantu bahungabanya umutekano abo o atakibanza bafite muri kona karere, kandi abene gihugu n'abakuru b'ibihugu n'inzego zitandukanye ndetse n'abantu bifuza kudufasha tubafashe kubadufasha muri ubwo buryo bwo gushyigikira amahoro, kuko atamahoro ataterambere twoshikako.
Frederic Bamvuga yumvira yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aratangazwa n'imvugo y'umutegetsi w'u Burundi amenyesha ko ikibazo cy'amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini kiri kure nk'ukwezi mu gihe igihugu cya Congo kikirangwamo imigwi yitwaje ibigwanisho.
Uyavuga ko arazi neza yuko muri Congo ayingwano iri kurabera si kure cyane y'i Burundi. Njyewe nibaza ko azi neza yuko atamahoro hari mugabo ntakunda ari bugire, kubera ko yovuga ibitari ibyo yobibazwa. Nacyo gituma rero ntabuvuga ngo hari amahoro, kandi siniteze ikiva muri iyo nama kuko harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora.
Ku kibazo cy'uko ibijyanye n'umuhari M23 uri kuragwana mu gihugu cya Congo byoba biri mu byo baziga, Rama na hira ajayi shu agirati.
Yaba nubakoranye rero sino kubwira ngo iki ntikiza kwigwa canke iki i ariko ibintu byose birafise ababijejwe n'inzego bicako n'ingene bacha batanga icegeranyo kivyavuyemo iyi nama kubisanzwe ijejwe kuvugana ku mugambi wo kwigisha amahoro mu nzego mu bene gihugu ariko rero y'abantu bakoranye uko nababwiye bashobora kuganira byinshi
kubijanye n'uwo muhari nyene wa M23 Yasir Mohamed icegera cy'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL yasavye abagwana gushibirwanisha hasi bagashira imbere ibiganiro
il faut entendre l'appel du
peuple n'ukumva kamo kajanye n'amahoro n'umutekano kuko n'abanyagihugu bacu abana abakenyezi bamerewe nabi kubera izo ntambara turabasabye bumva kamo kamahoro tubateye bumvirize imvuga kuri abahuza bifuza umutekano n'amahoro kuko twese twifuza amahoro n'iterambere muri kano karere kacu Frederic bamvuga inyumvira abona ko icyo kibazo cya M23 cyasa n'icyacureshye mu mwaka wa 2013 cyo kwigwa mu mizi bakamenya nyabona igituma kiguma kigaruka hanyuma hagatoga umuti burundu tubibutse ko abagwanyi ba M23 bamaze indwi zibiri bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Congo M23 ibicishije ku muvugizi wayo w'iringoma ikabimenyesha ko imaze kwigarurira umuji wa Bunagana izo ntambara zikaba ziteje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Congo Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijaya hiyo kumata. Hiki ni wengine jeri. Awani yangu kujenga na kujenga mizi ya. Muna awani yangu.
Ngozi, wewe wuko.
Yeye gorata. Urumia usanji kazi kuhani wajenda mimi ozora hinga sabo.
Ai kabila simu murugaman.
Shofe. Wenda wana shakuru wa chirusangi. Uradus kwa nne zaka ni da kuizeti.
Ndiyo kwa tu ni bugo.
Kada.
Ndiyo bugo.
Wiki. Nukumba kwa mwenye semuri tukiyabge. Yeye ni mshaka kuhundi. Ya ba 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 ba.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayiyumvaho na
La Belle Forestia Rwanda
Kurundi amashirahamwe handa gateka kazi na muntu na gateka kabafungwa asaba kwingingo yo kurekura abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito n'abahejeje igihano borekurwa bakiregenza ni inkuru dushikizwa n'umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Tereva Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda
mu kiganiro urongoye ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo Jean Marie Nshimirimana yaye bamenyesha makuru Bujumbura yamenyesheje ko bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo baregwa ibyaha bito bito agasaba abajeje ubutungane kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo ibitigiri ndengarugero by'abafungwa bigabanuke
babandanije barekura abo bakeya nivyo babishimishije kuko abantu ijana na cumi n'umwe barekuwe mu bantu bashika ibihumbi bine turumva yuko hakiri agahazi niho natwe tuvuga tuti by'ukuri turavye bitegere biri mu mabohero barakwiye kumva ko kamo kanyene icubahiro umukuru w'icu Burundi akaba n'umukuru w'ubutungane
Jamari Nshimirimana anasaba kwa gateka k'umugore n'umwana bafunzwe kubahirizwa na tanitana abana bavukiye mu munyororo bakarekugwa.
Bajya abana bapfunganye na banyina na hantu je nabaye imyaka 12 mu gasho sahantu heza. Hari ingeso nyinshi, hari abantu babavuye mu mico itandukanye. Rero si byiza yuko bajya abana boguma hajya ahantu.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye ku murongo wa telefone n'urongo ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'agateka k'abafungwa Aprodeh Pierre Claver Mbonimpa na washima iyo ngingo yo korohereza abanyororo agasaba ko byokogwa hisunzwe amategeko ntihabe mwoka mwana wa mama nk'uko byahoze ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi
Nabanyura ucusanga bikiri kubera susanga umuntu alicyazuza n'abandi n'umuntu bari kugunya bidatuti akamwana wa mama kamakazi.
Umunyamategeko Jambye Bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikro y'ijwi ry'Amerika wasanga kuba hari abanyororo bahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu hakaba haheza amezi ashika kuri atandatu bataratunganirizwa bariko bararenganywa.
Ko iyo umuntu yamaze kugirwa ikigongwe ijoro rimwe amajoro abiri ashobora kurara mu munyororo abari amajoro abari minsi y'akarenganyo twebwe rero tukavuga yuko abajejwe gukurikiza amategeko cyacana w'umushinjanje w'ubutungane bakwiye kwikubita gashi iyo umukuru w'igihugu yavuze yuko abanyororo bari kugwa bakarekugwa mu mwanya wa vuba kandi bakarekugwa hisuzwa amategeko atakuraba ngo umuntu yari mu mugambwe ushankuriya.
Kwigenekerezo rya 31 rishiri rya mbere ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022 niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaza ko abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito bazorekugwa. Mu ndwi iheze hararekuwe abanyororo bagera ku 111 by'agateganyo bagizwe n'abagabo 106 hamwe n'abagore 5 mu ibohero rikuru rya Mpimba yo mu gisagara cya Bujumbura. Abarongoye amashyirahamwe aranira agateka k'abanyororo bakavuga ko ibyo bitigiri bikiri bike cyane ugereranije n'ibitigiri birenze urugero by'abafungiwe mu mabohero yo mu Burundi aho ubugenzuzi bw'amabohero butangaza ko abanyororo bakira bashyize ku rugero rw'300%. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumi mwesenshi tumwe seko muliko mwra bandanya kumbi za iladio Ijwi Amerika isame ya nilai Washington DC mukirundi na mukirwanda unahuni wa mwanya ukuwa shkiliza kigani ilo Amerikana chereke za ranze itazumu za Amerika mwika hisi hamni na muriwi hii tugeze mu kigani ilo mwatiguliwe kandi mshkilizwa na mkizo wa Thomas Kamilin.
Mungara mteneza Komite yihariye y'Inteko Amategeko ikora nk'eti ku gitero cyo kuri Capitol ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irumva abatangabuhamya ku mugaragaro bitambuka ku mateleviziyo. Abahanga mu by'amategeko babikurikiranira hafi bemeza ko bimeze nko kubaka ikirego cyo gushyikiriza inkiko kuwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump. Ariko se koko amategeko mpanabyaha ashobora gukurikirana uwabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu ijambo yavuze ryo gufungura ubuhamya umwe mu ba vice perezida b'iyi komite Depite Liz Cheney wo mu ishyaka ry'abarepublikani na Donald Trump arimo yavuze ko komite igamije kwerekana ko Trump yashyizeho akurikirana kandi ayobora umugambi w'igitangaza wo kuvuguruza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu kuburizamo ihererekana butegetsi mu mahoro no gutera ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko Capitol ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Abahanga mu by'amategeko by'umwihariko abigeze kuba abashinjacyaha ku rwego rw'igihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko Depite Cheney nawe yari ameze neza neza nk'umushinjacyaha mu ijambo ry'iriburiro ritangiza urubanza mu rukiko. Basobanura ko Depite Cheney yashakaga ko inzego ebyiri zibyumva neza arizo Minisitiri w'Ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru na rubanda. Kandi koko komite yemeza ko ifite ibimenyetso biremereye kandi ko yifuza ko Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland ahera ku buhamya irimo yerekana kugira ngo atinyuke yubake ikirego kuri Donald Trump maze agishikirize inkiko. Ariko se umuntu wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora gukurikiranwa n'amategeko mpanabyaha yayo? Ijwi rya Amerika. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibisobanura niba umukuru w'igihugu kiri ku butegetsi cyangwa umukuru w'igihugu wacyuye igihe bashobora gukurikiranwa n'inkiko mpanabyaha. Nta n'irindi tegeko ribisobanura ririho, kandi nta na rimwe birabaho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku birebana na Perezida wa Repubulika, mu 1973 Minisiteri y'Ubutabera ishingiye ku nama z'abanyamategeko bayo yafashe umwanzuro ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi adashobora gukurikiranwa n'amategeko mpanabyaha. Naho ku birebana n'uwahoze ari umukuru w'igihugu, mu kwezi kwa karindwi 2019 wahoze ari umushinjacyaha Robert Mueller we yatanze ubuhamya mu nteko ishinga amategeko asobanura ko umukuru w'igihugu wacyuye igihe we ashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko ari byo byateye President Gerald Ford mu 1974 guha imbabazi zisesuye uwo yari amaze gusimbura ku butegetsi Richard Nixon ku byaha byose yakoze cyangwa yaba yarakoze akiri umukuru w'igihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ubutabera ari nawe rero umushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland yatangaje ko we n'abashinjacyaha be bashinzwe dosiye zirebana n'igitero cyo kuri Capitol bakurikirana ubuhamya bwa buri muntu wese muri komite yihariye y'Inteko Ishinga Amategeko. Ni we uzafata icyemezo cya nyuma cyo kurega cyangwa kutarega Donald Trump mu rukiko mpanabyaha. Nshuti zacu, ikiganiro mwerekana cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakinga. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ryayo. Turashimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Edie Rwema niwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutize amatwi. Mugire amahoro umunsi mwiza.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru